rimwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Fidel Niyongabo. Leta y'u Burundi yemeje umugambi mushasha ukunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsinda.
Leta kwa dushimishwa nuko ivyifuza amasendika yashize imbere leta yarayibikoreyeko, bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse ibijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono.
Uwo ni Victor Ndabaniwe arongoye urunani rw'amasendika y'abakozi Kosesona. Imigwi yitwaje ibigwanisho inenga 36 yatanguye ibiganiro mu gisagara cya Uvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uburusiya bwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga ibigo by'ubushakashatsi ku bigwanisho by'ubumara muri Ukraine. Amakuru yose hamwe n'ayandi twateguriye ntimuje kure y'amaradiyo yanyu ni mukanya. Tangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uburusiya bwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga ibigo by'ubushakashatsi ku bigwanisho by'ubumara muri Ukraine. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rurahurira uyu munsi, rurahura no munsi nk'uko nabivuze, kugira ngo rubisuzume. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Iyi nama yasabwe n'Uburusiya. Muri iki cyumweru, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yarwo, Maria Zakharova, niwe wavuze bwa mbere ko Amerika na Ukraine bamaze imyaka bafatanya mu bushakashatsi bw'intwaro z'ubumara. Nyuma ye n'abandi bategetsi bo hejuru barimo umukuriye Ministre Sergei Lavrov barabishimangiye nta bimenyetso batanga, ariko Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya yo yemeza ko ibifite. Ubushinwa, nk'uko umuvugizi wa Ministeri yabwo y'Ububanyi n'Amahanga Zaori Jeanne yabitangaje, nabwo buravuga ngo igisirikare cy'Uburusiya cyatahuye ibigo by'ibanga Amerika ikoreramo ubushakashatsi bw'intwaro z'ubumara muri Ukraine. Burasaba ko umuryango w'abibumbye ubikoraho anketi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abavugizi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batandukanye bateye utwatsi ibi birego. Bose bemeza ko ari ibinyoma Uburusiya burimo bukwirakwiza byo kuyobya uburari, ahubwo ngo bugamije gukoresha intwaro z'ubumara ku baturage ba Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko idashobora kwemerera Uburusiya kugira inteko ya Loni ishinzwe umutekano ku isi igikoresho cyabwo.
Urakoze Thomas. Igihugu cya Kenya uyu munsi cyakuyeho inzitizi zari zisigaye za COVID-19 zirimwo izabuza abantu gukorana ari benshi mu mazu cyo kimwe no mu bibanza abantu basengeramwo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankuse.
Kurundi ruhande, abagenzi bagisohoka mu ndege ntibazongera kwerekana ibipimo bigaragaza ko batanduye COVID-19. Nubwo ingamba zo kwirinda iyo ndwara zizakomeza nko gukaraba intoki no guhana intera, kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu ruhame ntibikiri itegeko. Kandi ingamba zose zijyanye n'akato ku bantu bemejweho COVID-19 zahise zihagarikwa. Minisitiri w'Ubuzima Mutahi Kagwe mu kiganiro yajyanye n'abanyamakuru yasobanuye ko mu kwezi kose gushize ubwandu bwa COVID-19 bwagumye munsi ya 1%. Yavuze ko byaturutse ku mubare wiyongera w'Abanyakenya bahisemo kwikingiza. Kenya, igihugu gifite abaturage 54 million, cyabaruye abantu batagera kuri 35 ku munsi barwaye COVID muri iki cyumweru gishize, nk'uko imibare ya guverinoma ibigaragaza. Abantu bagera mu 323 banduye n'5,600 bapfuye, niyo mibare yabaruwe kuva icyorezo cyadutse mu mwaka 2020. Muri Kenya, hafi 29% by'abantu bakuru barakingiwe byuzuye, baruta abo mu bihugu byinshi byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara.
Tugushimire Jean kuri iyo nkuru. Muri Sudani, ingwano z'amoko zahitanye abantu 17 muri Darfur mu burengero bw'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi.
Nk'uko umuvugizi w'impunzi n'abavuye mu byabo muri Darfur Adam Rejal n'abandi bantu b'impirimbanyi banyuranye babitangarije ibigo ntaramakuru bitandukanye, abarwanyi b'umutwe w'abarabu witwara gisirikari witwa Jean Jawid bagabye igitero ku baturage batarabu mu bwoko bw'abarabu mu misozi ya Jewel Moon hafi y'umupaka n'igihugu cya Chad. batwitse imidugudu ine yose bayigira umuyonga, bakoresheje kandi n'imbunda ziremereye nka za mitrayeze bica abaturage 17, bakomeretsa abandi 46. Abandi baturage benshi nabo bazimiye cyangwa bahunze. Iyi mirwano ikurikiye indi yabaye ku itariki ya 6 y'uku kwezi i Jebel Moun, yose hamwe imaze guhitana abaturage barenga 40. Nawe ishyirahamwe ry'abaganga bo muri Darfur rivuga ko imirwano hagati y'aborozi b'Abarabu n'abahinzi b'abirabura bapfa amazi n'ubutaka bw'inzuri yahitanye abantu bagera kuri 250 kuva mu kwezi kwa 10 kugera mu kwa 12 mu mwaka ushize muri Darfur.
Tushimire bagenzi bacu badushikirije ayo makuru yo hijya no hino mpejeje kumviriza. Naya makuru rero nayandi mushobora kuyasanga kuri site yacu wezitatu akabarungu radio yacu vewa akabarungu com, mushobora no kuyasanga kuri YouTube na Facebook. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, leta y'Uburundi yemeje umugambi mushasha wo kunganisha imishahara y'abakozi bose ba leta bafise urupapuro rumwe rw'umutsindo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Imari ku byerekeye imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi zimaze imyaka irenga 10, ubu leta yafashe ingingo mu nama shekiranganje kw'ico kibazo gitegerezwa kuva mu nzira kugira ngo abakozi ba leta bafise urupapuro rw'umutsindo rungana bahembwe umushahara ungana aho boba bakorera hose mu kazi ka leta. Itangazo ry'inama shikiranganje yerekana ko intumbero ari gukura ubusumbasumbane bw'imishahara no kugwiza umwimbu mu kazi ka leta. Leta yemeza ko abegwa n'ico kibazo bose bagize uruhara mu cigwa cakozwe cingenwa mugambi woshigwa mu ngiro. Leta ivuga kandi ko vyitezwe ko abarimo bazodugirizwa agashahara kugira ngo bazohamye bagenzi babo cane cane bakora mu gisata c'ubutungane. Iki kirashimisha amasendika y'abakozi nkuru nani impoza amasendika y'abarimu Kosesona ruhurikiyemo amasendika renga 10. Abarimu ne nabo benshi mu bakozi ba leta kuko barenga ibice 50% vy'abakozi bose nkuko ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bo bivuga. Ne nabo bamye basaba ko hoba ukunganisha imishahara kuko kubwabo hembwa make bagereranije na bagenzi babo bafise urupapuro rw'umutsindo rumwe yamara bagakora mu bindi bisata. Victor Ndabaniwe aserukira urwo runani Kosesona kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ihuriro ry'amasendika bigisha Kosesona muri rusangi riranezerejwe n'ingingo leta yafashe kubirabana n'agaciro k'amanota yahawe akazi, na cyane cyane ko twari twiteze ko ingingo ya mbere yari yafashwe yari yoza igabano rimishahara y'abakozi. Bure tukaba dushimishwa nuko ivyipfuza amasendika yashize imbere leta yarayibikoreyeko, bikagaboneka neza rero yuko leta yitwararitse bijanye no gufata kumwe abakozi bayikorera ko na kare nta mwana n'ikinono. Iyo rero ni intambwe dushima uko turabona neza yuko bizoheza bigafasha mu bijanye no gushyira ku rugero rumwe abakozi bayikorera.
Mu mafaranga leta izotangura gukoresha mu kwezi kw'indwi uyu mwaka hazoshigwamo ayagenewe uwo mugambi wo kunganisha imishahara mu bakozi ba leta. Inamashikiranganje yemeje ko ari umugambi uzogenda urashigwa mu ngiro buke buke kuko ukeneye uburyo bwinshi bungana n'imiliyaridi 125 y'amarundi. Ku mwaka ku mwaka hazokoreshwa ayangana n'imiliyaridi 12 n'igice. N'umugambi uzomara imyaka 10 kugira abakozi ba leta bose se bazobe banganya imishahara. Aha amasendika abona ko ari kiringo kirekire. Ico bikoze urunani Kosesona rusanga akarusho kuwo mugambi ari kanini mu kugwiza umwimbo no kugabanya imyidogo nihagarikwa ry'abakozi mu bakozi ba leta.
Bizotuma ubwa mbere hadasubira kwibonekeza irutana ry'imishahara ku bakora akazi kamwe. Ntibizosubira kandi kwemegwa ko abakozi bazaba barahindura ibibanza bakoreramo. Ko musanze muzi neza yuko buri gihe abakozi bamwe barasaba guhindurirwa ubuzi bagenda kurondera aho imishahara bayisununiye gusumba. Ubu rero bimaze gushyirwa mu ngiro, abakozi bose bazaba bari mu kazi kamwe bazaba bafise umushahara umwe
cyo rero tumva ko ari ikintu kituremesha byaturemesha kandi kubwo ayo manota bayafashe bizotuma atamushara w'umukozi usubira hasi ariko rero naho iyo ngingo yafashwe kandi itanga inyishu ku bibazo abakozi ba leta bafise na cyane cyane abigisha biboneka ko ikiringo cemejwe ni namashikiranganje cyo gushyira mu ngiro ipolitike y'imishahara ari kirekire cyane gose cyo naco kikazotuma inyishu itanyaruka kuboneka nkuko abakozi bari tubyiteze ukifuza yuko rero nkuko twame tubije inama n'ingingo mu biganiro leta yogira ikikoze kugira nkuko inamashikiranganje yarayo bisavye habe inama yihuta ukurabira hamwe ibijanye n'ishyirwa mu ngiro cy'umugambi
ico umugambi utegekanya kitanezera amasendika y'abakozi no kugabanya uturusho duhabwa abakozi ba leta bahembwa menshi kurusha abandi mu ntumbero yo kurindira bagenzi babo bagihembwa make yamara ayo masendika abona ko ari kibazo gishobora gutorerwa umuti mu biganiro hagati ya leta n'amasendika y'abakozi nkuko vyerekanwa n'ubushikiranganje bw'abakozi ba leta abakozi bayo bose barenga 180,000 mu gihugu hatarimo abasirikare n'abapolisi bakukira ubundi bushikiranganje Pierre Claver ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
tugushimire Pierre Claver mu Rwanda sentare nkuru ya Nyarugenge yafundikiye urubanza imiryango 22 iyo muri Nyarutarama yagiriza mu gisagara cya Kigali gushaka kubimura mu matungo yabo kugahato inkuru imumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa ari Kigali mu Rwanda
Itsinda rya buranye kuri uyu wa gatanu rigizwe n'imiryango 76 muri umujyi wa Kigali wayisenyeye amazu mu mwaka w'2020 ubahatira kwimukira mu Busanza mu karere ka Kicukiro uretse bwana Fabrice Gatari ugituye muri Nyarutarama abandi bose uko ari batandatu mu baburanye ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bwarabasenyeye burabasaba kujya gutura mu mazu buvuga ko yubatswe n'umushoramari mu karere ka Kicukiro mu Busanza buravuga ko bari batuye mu kajagari kandi katemewe Abarega umujyi wa Kigali baravuga ko utubahirije amasezerano wagiranye n'abaturage mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro inyarutarama muri Gasabo baravuga ko umujyi wa Kigali wabateye ihungabana kuva wabasenyera babwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko umujyi wa Kigali ushaka kubimura ku ngufu nta masezerano igenagaciro wabakoreye ku nshuro ya mbere hari mu 2017 bose barasaba indishyi y'amafaranga 5% y'ubukererwe bishingiye ku itegeko ryo kwimura abaturage kubwa ibikorwa by'inyungu rusange barasaba urukiko guha agaciro umwanzuro w'inama njyanama y'umujyi wa Kigali yo ku itariki ya 15 z'ukwa kabiri 2018 yemezaga ko bagiye kwimurwa kubwa ibikorwa by'inyungu rusange bararegera kandi gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo indishyi y'akababaro k'ihungabana umujyi wabateje ubasenyera barasaba kandi igihembo cy'abanyamategeko bakurikirana izimanza gutegeka umujyi wa Kigali ukazishyura imisoro yose ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cy'abakibabaraho kuva umujyi wa Kigali watambamira umutungo wabo umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru umwe muri batatu bunganira itsinda ry'abantu batandatu aravuga ko mu guha ubutabera abaturage hagombye gushingirwa ku biciro by'ubutaka biri ku isoko aravuga ko kuva mu 2017 kugera magingo ya ibiciro by'ubutaka byatumbagiye abunganira umujyi wa Kigali Vianney Safari na mugenzi we Gerard Gashema baravuga ko abarega bafite amagena agaciro atariho imikono y'impande zombi barasaba urukiko gutegeka abaturage bose kwakira ingurane ikwiye mu mazu baravuga ko icyo abaturage basabwa ari ukugira ubushake bwo kwimuka gusa kuko bemeza ko amazu bimukira mahari abunganira abarega umujyi wa Kigali bo bakomeza kwemeza ko n'igihe umujyi wari wasezeranije kwimura bemeye amazu utabyubahirije barashimangira ko iby'umujyi wa Kigali wireguza bibumbatiye kwivuguruza gukabije barashingira ku myanzuro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali wakoranye n'abaturage mu 2018 wemeza ko ugiye kubimura kubwa ibikorwa by'inyungu rusange bakabihuza n'ubwiregure bwawo uvuga ko bari batuye mu kajagari kandi akajagari kadahabwa ingurane Umujyi wa Kigali ntugaragaza igihe aba baturage batangiye guturira mu cyo bita akajagari cyangwa se niba hari icyo wakoze ukibona ko batangiye gutura muri ako kajagari abunganira barega bavuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa kandi ko yemereye gutura aho ashatse bavuga ko umujyi wa Kigali ubasenyera wavogereye imitungo yabo igisa n'icyita rusange baburanye n'umujyi wa Kigali kuri uyu wa gatanu bahuriraho n'amasezerano bavuga ko bahatiwe gushyiraho imikono bizeye ko bagiye kubona ingurane ikwiye mu mafaranga ikindi basenyewe amazu yabo harimo ayo bagamo nk'imiryango nayo bakodesha gubu nabo binjiye mu mubare w'abakodesha barasaba ko ibyo byose urukiko rwazabiha agaciro bose baravuga ko umujyi wa Kigali wabahohoteye bakangara ababuranye none ni Fabrice Gatari Jean Dodier ihora habona Jacqueline Wizeye Jean Baptiste Karisa Atanazi Mbarubukeye Jean Marie Vianney Mutware na Theodore Hakuzimana barakurikira irindi tsinda ry'abantu 15 ryaburanye mu minsi ishize abo bose babanje mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa Kigali buza kuba imfa busa. Ikibazo muri rusange kirareba imiryango isaga 1400 bari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibirari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu imiryango 28 yari yagiye mu buhuza, 6 gusa niyo yemeye amazu, abandi biyemeza kugana inzira y'inkiko. Magingo ya kandi imiryango isaga 300 niyibarurwa ko yamaze kwimukira mu busanza. Ikibazo cy'iyi miryango gifata umuzi mu mwaka w'2017 mu mujyi wa Kigali watangiye ubakorera imajyana y'agaciro mu izina ry'umushoramari bwana Denis Karera bigakomeza kugorana. Iki kibazo cyo kwimura abaturage kubwa ibikorwa by'inyungu rusange cyakunze kugorana hirya no hino mu gihugu. Abasesengura ibintu hafi bakemeza ko abaturage ba Kangondo na Kibiraro baje kwisonga mu guhumura rubanda babereka uburenganzira bemererwa n'amategeko. Urubanza rwaba inzego z'umutekano nazo ntizirikuraho ijisho, kuko kuva rwatangira mu nkengero z'urukiko kugera mu byumba by'urukiko haba hari abashinzwe umutekano, abambaye imyenda y'akazi n'abambaye imyenda ya gisivire. Amakuru ijwi rya Amerika ikomeza guperereza remeza ko izo nzego z'umutekano zihora ziryamiye amajanja zikeka ko hashobora kuvuka imyigaragambyo muri aba baturage. Urukiko rwanzuye ko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 8 z'ukwezi gutaha. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Burundi bufise ibintu byinshi byo kurata mu bijanye n'ibyerekeye ingenzi ikiyaga Tanganyika kirimwo amwe n'ibiyaga byo mu buraruko bw'igihugu. Yamara umuyobozi w'igisata cy'ingenzi mu bushikiranganje ujeje ubudandaji gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ingenzi mu Burundi, George Nimenya, yatangaje mu kiganiro yahaba amenyesha makuru mu gisagara cha Bujumbura mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'2022 ko naho ibintu byo kurata ari byinshi mu gihugu, kwa gushika ubu ibintu bidatunganijwe neza muri ico gisata harimo no kubatategeko rigenga ico gisata rihari muri iki gihe. Yari kwerekana uko igisata cingenzi cyifashe mu Burundi. Naganiye na Audace Ndabahawe ayoboye igisabo Tours, ishirahamwe ryigenga ryishinze guteza imbere igisata cingenzi mu Burundi mu gahakaryo abanyamahanga ko kugendera ibibanza vyiratiro mu Burundi. Na Marc Rugerinyange amaze imyaka 15 akwirikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika, bombi bari Bujumbura mu Burundi. Audace Ndabahawe atangura avuga ivyo bintu vyo kurata ivyo ari vyo.
Mu Burundi bifite ibintu byinshi byo kurata, ego duhereye ku bijanye n'akahise afise ibanza bitandukanye yerekana ko gutwari abarundi bari bafise kuva aho hambere hahise ku ntwari wa cami. Ariko kandi turafise n'ibijyanye bavuga n'ibidukikije, aho ndavuga ibinyabuzima, turafise amashamba kimeza atandukanye. Ariko kandi turafise n'ibindi bintu kama navuga nk'amashuha cyangwa amasumo byafite mu gifaransa amashi. Ariko kandi turafise navuga ibindi byinshi mu karanga, mvuga karanga twumva ibijyanye n'intambo. Aho tuzi ko ingoma z'u Burundi ari ingoma zizwi cyane ku isi, nibaza kandi ko ari zo za mbere. Turafise n'izindi ntambo zitandukanye aho mu ntara kama zigize u Burundi, intara yose usanga ifise intambo yayo. Ugasanga rero dufise intambo nyinshi zivuga ibitandukanye kandi zikerekana ubutunzi dufise mu bijanye n'akaranga. Haruhande yaho turafise ibiyaga bitandukanye duhereye navuga mu manuko dushyira uburengero. Ariko kandi turafise n'ibindi biyaga mu buraruko, ndetse hari ikiyaga gisanzwe kizwi cyane nimereye mu bumanuko, ikiyaga cyitwa Tanganyika. Ni ikiyaga kizwi cyane kitazwi gusa kubera icubaka imiyaga bitanga ifi nziza cyangwa ifise ifi zitandukanye, ariko n'akayaga gisanzwe bitanga, ndetse n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukorera kuri icyo kiyaga. Haruhande yaho gifise amazi meza ego umuntu ashobora gukoresha. Ndavuga kandi n'ikiyaga na canecane kizwi, ikiyaga cyitwa Ibihinga. Ni ikiyaga cya kirinda inyoni zitandukanye ziva mu bice bitandukanye by'isi, mu gihe ibanza agiye muri ibyo bice by'isi usanga hakanye. Rero ni nk'igitangaro kidasanzwe kuko ni inyoni zari nziza aho hantu. Hariho n'ibindi byinshi aho nshiko mayange ntavuze ibijyanye n'imifunguro cyangwa ibifungurwa, aho usanga no mu karere dusanzwe turimo imifungurwa zo mu Burundi biryoshye cyane gusumba. Aho ndavuga kandi n'ukuntu abarundi basanzwe bakirana igihe bakiriye b'abanyamahanga, bamuberekana ko ego iminsi yose bahaje bari isanga
Rugerinyange Eric, umaze imyaka ishika 15 ukurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika mu byo Audace ndabahawe ariko aravuga byo kurata yavuzemo ico kiyaga, ikiyaga gikomeye cyane, ikiyaga gifise ifi nyinshi, amazi meza. Ku bwanyu ico kiyaga mumaze iyo myaka yose mukurikirana, mwovuga akamaro gifise ni agaciro kacu kubijanye n'ingenzi?
Ndabaramukije amahoro. Yego, sinashoboye kumwumva neza kuko ndumva ko amajwi atameze neza, ariko ngiye kujwi kiyaga cya Tanganyika. Icya mbere cyose kubanza kumenya icyo kiyaga cya Tanganyika uko kimeze. Mu byerekeye uburinganire, ni ikiyaga kigira kabiri twovuga muri Afurika kinini, havuye ikiyaga cya Victoria, kuko Victoria nico kinini gifise ubwaguke bwa kilometre kare cababa 69,505. Ikiyaga cya Tanganyika rero kigira kabiri, gifise uburinganire bwababa 32,900. Ariko urazi mu burebure ikiyaga cya Tanganyika nico kizibere mu bwaguke cyane, kuko gifite ibirometero 72 mu burebure ni 677. Hanyuma rero mugabo hari icyo cyishangije ngaha muri Afurika ndetse no ku isi, kikaba kigira kabiri mu burebure uja mu kuzimu, bungana kilometero ni metero 70. Nyuma rero nicyo ni kiyaga gifite amazi menshi muri ibi biyaga dufise hano muri Afurika, kuko gifise hafi ibyo twakwita amakilometre kibe 18,900. Ibyo rero nabyo aho ikiyaga kiri uno munsi ni ikiyaga cyiza nk'uko yabivuze uwambanjirije, kuko gifise amazi meza ibyo twita rezo douce ku isi, kiri mu bya mbere. Hanyuma rero kandi kikaba kirimo ibinyabuzima byinshi cyane birenga 1,500. Bavuga ko muri byo 300 ahandi atahandi byo bari ku isi. Rero urumva yuko icyo kiyaga ni ikintu cyiza, kandi aho kiri uretse ayo mazi meza n'ibyo binyabuzima n'ahantu hameze neza. Urazi ibihugu bigikikije twebwe naho ihindagurika ry'ibihe rishika, si kenshi usanga ubushuhe n'ubukanye byahindutse cyane ku buryo bibuza abantu kubaho neza. Hari akayaga keza naho haba ubushuhe, iyo uri kwitanganika ubwo bushuhe ntibwumva. Aho uri hose kwitanganika ubushuhe ntibwumvikana cyane kubera umuyaga waho mwiza. Hanyuma rero uti akamaro naka akamaro ni kanini cyane, hamwe ibyigwa byokogwa neza abantu bakabakiga, ni kiyaga gishobora kuzana ingenzi nyinshi. Hanyuma rero izo ngenzi nazo murazi yuko zizana amafaranga y'agaciro.
Yego, mubandanye gato ariko turaza kugaruka ku gaciro ico kiyaga gifise mu bibazo biri imbere, bivunagure gato y'ubu.
Yego, kwari kubabwira uko ikiyaga cya Tanganyika kiri, ariko hariho n'akandi kamaro bifite abanyagihugu baba muri ibyo bihugu, kuko baragisoromamwo bakaronkamwo ingene babaho, kandi gikora n'akazi ku gutwara ibintu n'abantu. Hariho rero ibikorwa bitari bike icyo kiyaga gikorera ibyo bihugu, hanyuma ibisigaye mbindiriye kuri ibyo bibazo. Murakoze.
Murakoze. Yobozi ajejwe igisata cingenzi mu Burundi Georges Nimenya yamenyesheje ko kubibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ngo ari vyo kwitwa ko bikora neza. Audace ndabahawe ku bwanyu, no kubera iki ibibanza byinshi bidakora ari 10 gusa kubibanza 127 byemejwe n'abahinga mpuzamakungu, byo babitumwa n'iki?
Ego, murakoze kuri icyo kibazo. Navuga ko hari ibintu byinshi byabikenegeye ibanza bita bigashyirwa ku rugero rw'ibindi n'abahinga. Nibaza mu bimwe mu bituma ni uko ushobora gusanga kugira ngo ushike n'ibyo bibanza hatagendeka neza, ugasanga amabara yabyifashe neza, ariko kandi ugasanga ingenzi mu bisanzwe bitembere ahantu hari ibintu bidakirize kuharonka, ari ibintu bibafasha kwigona amasase nubwa bifungurwa canke ibinyobwa, ugasanga ibyo bintu biri hafi yabo. Ariko kandi ugasanga kimbure nta ntibashobora kuronka abakiri umusaya nubwa ntibashobora kuronka uburaro canke inokwita kwita hotel kugira ngo bumve ko bashobora mu gihe baba barushe kuruhukira ngaho cyangwa no kuharara bakaharara. Hashobora kuba n'ibindi bijyanye kimbere n'abakira ingenzi n'ibyo bibanza, aho twita regide turistike, ugasanga ntibafite ubumenyi bukwiye bwo kwakira abo bantu, hanyuma kandi ugasanga icyo cyose bakeneye cyose kibaronkaho. Nuvuga ko rero ushobora gusanga hari n'ibindi bituma ibibanza bitaba biri ku urwo rwego, ariko ibyo nabanda avuga ni ibyo.
Nawe Eric Rugerinyange, nk'ikiyaga Tanganyika ni ikiyaga kinini, ariko muravuga ibintu bishobora kugira akamaro ku bijanye n'itunga, ku bijanye n'ingenzi mu Burundi. Ikintu mwe mubona cokorwa ku kiyaga Tanganyika kugira ngo abanyamahanga bagihurumbire kurushiza ni ngikihe, nkuko mwakurikiranye ico kiyaga imyaka irenga 15?
Murakoze. Icokorwa bimwe bimwe karatanuye gukorwa, kuko murazi yuko kugira ngo abantu bashike ahantu bisaba inzira bacamo. Igihugu cy'u Burundi rero cyarisuganije ubu amabaraba ibarabara rinini rica ku nkengero y'ikiyaga ca Tanganyika ririko rirasubirwamo rigirwa neza, igice kitari gito kinini, kandi ubu i Bujumbura ugashika ku mupaka uvuye ku mupaka wa Congo, Repubulika Demokratika ya Congo, ugashika ku mupaka wa Tanzania Nyabagendwa. Icyo ni cya mbere kandi n'ikintu gikomeye. Hanyuma rero ikiyaga cya Tanganyika izokorwa ibintu bitari bike. Gifise uburebure ku ruhande rw'u Burundi rungana n'ibirometero 180, birimwo amahekitare yababa 900 yo kugira ngo bashobore gukoreramwo. Kandi harimo n'inzuzi nyinshi zica muri ako gace kose k'ibirometero 198 zirenga hafi 50, bivuga yuko ibikorwa byakorerwa atari bike. Dufatiye ku kiyaga cya Tanganyika kubera yuko hari ikiyaga ndetse isi izi n'abandi bantu batari bake bazi, tukaba tuzi ubutunzi bwacu, tukaba tuzi n'aho giherereye uko hameze. Iyo ibintu iminsi yose bimeze neza, umutekano umeze neza, hakaba hari amahoro muri ibyo bihugu, biroroshe. Hacakorwa ibyigwa, icokorwa rero ni ibyigwa byo kugira ngo barabe ibikorwa byahakorerwa, ingene hokubakwa, ingene hotegurwa neza, ingene ibidukikije byohakingirirwa kugira ngo bibe ibibanza by'iratiro nk'amashamba yegereye ico kiyaga, ingene amafi yaho yobungwa, amazi akabungwabungwa. Hanyuma rero ibyo byigwa bikerekana neza ibikorwa byahakorerwa, mudufashe mu gace kamwe kamwe ukwako. Urumva rero ibyo hakorerwa ni byinshi, kuko ikiyaga cya Tanganyika ni ibyo twita nk'ikinogo kirimo inzahabu n'aho tutaragishikira.
Murakoze. Uwo yari Audace Ndabahawe na Marc Rugerinyange, si Eric Rugerinyange, mutubabarire. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mbere ko dusezerana, tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Uburusiya bwagiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutanga ibigo by'ubushakashatsi ku bigwanisho by'ubumara muri Ukraine, rwego gushyira hamwe mpuzamakungu ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwahuye, ruriko rurahura uyu munsi kugira ngo rubisuzume. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru rero twari tubafitiye muri aka kanya, aha ntihagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika, mukurindira mwese amahoro n'umutekano.